urakoze Claver yang kino irako kumbure unyene nuguhoza umuryango wa Major Petro Buyoya kuko wavuze umuntu jewe nkuna kurikira ibya politike hafi na hafi mu Burundi twavyakiranye n'ijimwe bari kuko igihe cyose umuntu yitabye Imana kuri nta kindi mutavuga ta mubabaro
amakuru dufite kandi yo kwizera nuko yaguye mu gihugu cy'u Bufaransa ndega nki urabye agihagara cha Buyoya n'ingene yafatwa mu gihugu mwibaza ko kuvyerekeje kumushingura bizogenda gute mwibaza ko bazoshingurwa mu Burundi canke
biragoye kuvuga cyane cyane muri iki gihe twari tuzi yuko kandi tubona yuko abatwara Burundi muri kino gihe batari bafise imigenderanire myiza na Perezida Petro Buyoya dufatiye kubiheruka kuba vuba Perezida Petro Buyoya yaragezwe yuko yoba ari mu bantu bateguye bakanashira mu ngiro igana ubwo rya Perezida Melchior Ndadaye bituma ashinga urubanza na Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi urubanza rwo gufungwa umunyororo w'ubuzima bwose ibyo rero biratwereka neza yuko atagendera myiza ihari hagati y'abatwara Burundi uno munsi na nyakwigendera Petero Buyoya nibaza ko bitoroshe ko ahambwe mu Burundi ariko kandi sinavuga ngo ntibishoboka
umuryango n'uzoheza ukagena aho ushobora kumushingura
mu bisanzwe ingere bimeze by'igihugu iyo kubira mu bisanzwe bira igihugu bibazwa baba batwara igihugu icyo gihe kuvuga kuri nibo bafise ijambo rya novuga rya nyuma kutemera cyangwa kutemera ko ikiziga cha nyakwigendera Perezida Petero Buyoya yango mu Burundi babyemeye kumbere byokunda babya senti bizokunda ariko kandi n'umuryango w'iwe ufite ijambo rikomeye kuko nawo ushobora no kudahitamo gusaba ko aje guhamba mu Burundi rero bizovana n'ingene ubyabo bose nadondaguye bavuganye cyane bwumvikanye
Maitre Firemo twavuga ko abantu benshi bazokwibukira iki kuri nyakwigendera Buyoya
nibaza yuko jira nk'umurundi canke umuhinga kuri kene rya politike mu Burundi nibaza ko Buyoya yagize uruhara rukomeye mu gutuma Abarundi baganira ku vya demokarasi na cane cane aho yafashe uruhara rukomeye mu kuzana politike bari bise y'ubumwe bw'Abarundi aranorohereza bonashaka mu gihe kanaka abamugwanya kuja mu biganiro bakaganira ibyo biganiro biranahava bonashaka bivamwo amasezerano yarusha ayo masezerano yarusha nayo yari yahavuye ashikana bonashaka no munsi abatwara Burundi ku butegetsi naho kumbure batayemera cyane ariko rero tunakwirengagiza yuko na ku ntwaro yiwe habaye novuga inamabi atari make baba bantu bagandaguwe canke bamugwanya basinzagajwe ubuzima ivyo navyo nyene mu kwibuka burya umuntu iyo yibuka ntiyibuka byiza gusa ariko na bibi aravyibuka
abantu bazazo nibukangira ngo ko yafashe ubutegetsi kabiri kose biciye mu gutembagaza ubutegetsi ariko akaburekura atamara atasesetse
nkuko yakunda kubivuga nawe nyine akiriho yavuga yuko gikomeye atari ingene umuntu afata ubutegetsi ariko ari ingene umuntu ava ku butegetsi ivyo rero kubyo kuri jewe ku ruhande rw'iwanjye navuga nti sinemezanya nawe cyangwa kwinjirana kuko je mvuga nti byose birakomeye birakomeye umuntu aza ku butegetsi kandi biranakomeye umuntu avuga ko na cyane cyane umunsi muri Afurika ko hari bita twazima manda ni wacu mu mushahara habaye abantu bazomwibuka mu buryo bwinshi abantu bose ntushobora kubona co kimwe notanga akarorero kumbure nk'indege bavuga yuko ariyo yakoroye ico bita bomba atomiki igihe mu mwaka w'2000 isi yose yari indege y'Abanyamerika iyo ndege ikaba iri mu nzu z'ibukiro mu Budagi umurwa mukuru w'Ubudagi Berlin bakunda rero iyo abantu bava mu bihugu bya Aziya aho iyo bombe yatewe babonye iyo ndege bayibonamo novuga ntibayibonamo ikintu cabagiriye nabi bayibonamo igihume ariko abantu bava mu kindi gice cy'isi aho ikindi gice cy'isi cya Burayi cyangwa cya Amerika cyatumye intambara inahagarara novuga ntibayibonamo urukiza rwatumye intambara ihagarara onda bila kuvuga ngo abamwibuka ntanze ikibazo mwibuka kugira utandukanye.
Murakoze cyane Maître Firmino, dushimire nibutse ko uri umuhinga mu bya politique kandi ukurikiye na gufi iby'u Burundi.
Murakoze cyane namwe kuri musozo.